Abagize inzego za leta n'umukuru w'igihugu bari bakoraniye mu ntara ya Muramvya hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi bari kwaremesha ikiganiro bamabaha abanyagihugu n'itangazamakuru buri mezi atatu. Muri ikiganiro hakunze kubazwa ibibazo biba bihanze igihugu mu kiringo gitunganirizwamo hamwe n'ingorane abanyagihugu baba bafite ku giti cyabo bashaka ko zigera imbere, cyane cyane baba barakinyijwe n'inzego zo hasi. Naho yarungitswe mu ibohero mu ntango z'ukwa gatanu haherutse kuba ikiganiro nk'iki mu ntara ya Cibitoke ari nacyo cavugiwemo bwa mbere ibyaha. Wahoze ari umushikiranganji anje wa mbere arengiyome bunyoni yakurikiranwa ko n'ubu dosiye yiwe iracari mu byo y'abarundi bagikeneye ku muco mwinshi. Umwe mu bamenyesha makuru bakorera radiyo Bujumbura yabajije umuvugizi wa sentare ntahinyuzwa n'ibiro by'umushyikiriza manza kizigenza wa Repubulika aho ibyerekeye iyo dosiye bigeze. Kugera ubu bwana bunyoni yatari yigera ashengezwa muri sentare inyuma y'amezi arenga abiri ari mu munyororo. Agifatwa bunyoni yagirijwe ibyaha bitatu: uguhungabanya umutekano w'igihugu, uguhungabanya ubutunzi bw'igihugu n'ukwishakira inyungu z'akazi zidaciye mu mategeko. Ubu hiyongereye ko ibindi byaha bibiri nk'uko bisigurwa n'umupfasoni Agnes Bangiricenge.
Barongeye ko gutunga ibigwanisho adafite uburenganzira, barongera ko no gutuka umukuru w'igihugu. Gushikiriza manza yarasabye sentare ko bamwongera ikiringo cyo gusohoza bivanye n'ibindi umushikiriza manza yararose.
Umwe mu bari baremesheje ikiganiro yashimiye kumenya neza ukuntu Jenerali Bunyoni akurikiranwa ku cyaha cyo gutunga ibigwanisho atabifitiye uruhushya kandi ari mu nzego z'umutekano, maze hasubizamo Bangiricenge uryamuguye nabi ariko akishura.
Wewe ukivuga uko utumva, arafite ibyo amategeko amurekurira, ariko basanze ibindi amategeko atamurekurira. Nibi bica bivuga yuko abitunze adabifitiye uburenganzira.
Kugera ubu nta raporo iratangwa ku birwanisho byatowe ku rwego rwa Bunyoni igihe igipolisi n'iperereza byasaka ingo ziwe ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no mu ntara ya Rutana mu manuko bushyira ubuseruko. Gusa isoko ryijwi rya Amerika rimenyereye ibibazo by'umutekano mu Burundi ryari ryatubwiye mu kwezi kwa gatanu riti mu sanzwe nk'umujenerali yemerewe gutunga inkoho zibiri intoya na nini, mu gihe boba basanzeho iziyongereye kuri izo baremerewe kumwagiriza ko atunze ibirwanisho adafitiye uruhusha. Mu mpera z'ukwa kane ishyirahamwe Human Rights Watch ryasabye ko Bunyoni yahabwa ubutungane bwigenga, risaba leta kureka indorerezi mvamakungu kuza gukurikirana urubanza rwiwe. By'umwihariko Clementine Domontoye, umushakashatsi ku mugabane wa Afurika muri uwo muryango, yabisiguriye Ijwi rya Amerika.
Pour un procès équitable, nous avons effectivement demandé la présence d'observateurs indépendants.
Dusaba ko hajya indorerezi igenga kandi umushingantare Bunyoni akubahirizwa hisunzwe amategeko y'ubutungane, na cyane cyane mu guhabwa umushingwamanza no kubonana n'umuryango wiwe. Ku byerekeye indorerezi dukorwa mu buryo bwinshi, abategetsi bashobora gusaba abadiplomate kuhaba mu rubanza cyanke umwanditsi adasanzwe wa ONU ku Burundi bagateka akazi na muntu cyo kimwe n'abaserukira igisata cy'agateka akazi na muntu muri Afurika.
Undi mwitwarariko wabajijwe ikibazo cy'igitoro cyabaye ingora bahizi haraheze amezi arenga 18. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Hosine Guelene Gatoni nta mwizero yatanze.
Tararanguwe ariko kiri mu bubiko bw'igihugu muri Tanzania. Intambanyi nyamukuru rero ihari ni ingene kiva muri Tanzania kigashika hano mu Burundi. Mu biriko birategurwa hariho gutegura kubaka ububiko bw'igitoro hano mu gihugu, ikindi ni kurondera amakamyo manini manini y'igihugu.
Yavuze ko arabagwiza tunga bigize akagarama Ruganda bakanka gusohora ibikamyo byo kurangura ibitoro. Gusa umuti wabo buri kuziko nkuko Gatona gabisha.
Abo baherewe uburyo bwo kuja kukizana ntibakizane, ntibari hejuru y'amategeko, kandi inzego zibijeje kubikurikirana ziri ku kivi bazokwishura imbere y'ubutungane.
Ariko Faustin Ndikumana, umukuru wa Parseme, ishyirahamwe rihamagarira Abarundi guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere rirama, asanga ari ikibazo gikwiye kwicarirwa na bose. Aha yari atanga umwihweze Bujumbura mu ntango z'indwi.
Abashaka gutera ibibero n'ibeshyo nama yokoranywa i Dar es Salaam ni mu mahanga, bamwe batanga igitoro kiri i Bujumbura. Twe twora niba ndo gushaka igitoro i Bujumbura nyimba i Dar es Salaam nshobora kuzuzuma. Aha muri Congo hose hari intambara twita ko tujya gufasha umutekano igitoro kiruzuye. Ubundi ni tugoba agahabwa muri aka karere kugira tujye igitoro.
Mu kiganiro cyo kuri uyu wa kane kandi havuzwa ibijyanye n'amakimbirane amaze iminsi yibonekeza mu mugambwe SNL utavuganwe n'ubutegetsi. Umukuru wawo aheruka guhagarikwa na 10 mu bagize biro politike, nawe yari amaze iminsi akuye. Ni igice cy'abagize biro politike ya SNL. Ibyo byabaye nyuma y'uko umushikiranganji w'intwaro yo hagati ahagaritse ibikorwa by'uwo mugambwe umaze amezi ufite injyane mu burongozi. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganji bujejwe itunganywa ry'imigambwe yirinze kugira byinshi yabivuga, kati inzego twemera n'izo mu 2019 igihe umugambwe washingwa. Eroje buri kaneza Ijwi rya Amerika.